n'izindi culture amakuru mu kirundi
turabaye mwiriwe tunabaye ikadze muri aya makuru twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi yo kuri uyu mugoroba ashimikiye nini kuri ibikuru bikuru Inama nshingamategeko igiye kujaho ngo igiye kugira tora amategeko atakuyaharira ko bihabaye kubera yose ifise inkomoko mu gambwe umwe rudende hisunzwe ibihari umfata kibanza byavuye mu matora heruka kuba mu Burundi iza akaba ari impungenge z'umugambwe ya ND intadohoka hagataho naho arabidogera ko ayo matora atagenze neza umugambwe MSB nkinzo wemeza ko yagenze neza cyane kuva mu ntango gushika ubu ibyo ni byashikirijwe n'uburongo bw'uwo mugambwe kuri uyu wa kane aho tukabibutsa ko umugambwe wahaye amajwi yawo CNDD-FDD mu matora y'abashingamateka ishyirahamwe limitere riratungwa gatoke na bamwe mu banywanyi baryo ko ryoba riri inyuma y'ubusuma ku mafaranga 2,500 natozwa nk'ikori kuri telefone icyo bafatira ko nuko arababandanya kuyatozwa kandi barahejeje kuyariha aha twagerageje kurondera bo mu ishyirahamwe limitere nta kajambo bashimye gushikiriza kuri uyu wa kane n'ingingo ya leta gusubira kugura umwimbo w'ibigori kubarimye bamwe mu banyakayanza barayishima bavuga ko baza banatanguye kugurisha ibyo bigori ku giciro c'intica ntikize byose muja kuvyumva muri aya makuru ahagarariwe mu nkinga bw'ivyuma na Matiya bona Yesu ijwi ni Odiro nkeje imana mu kanya mu yaramvuye
Radio Ingundi Culture
Nongere ndabahe mwiriwe inama y'abepisikopi mu Burundi yemeza ko habaye utunenge mu matora yabaye aho bibaza ko bishobora gutosekaza ibiharuro bizova mu matora aherutse kuba mu Burundi Bonaventure Nahimana arongoye inama y'abepisikopi Katolika ahamagarira Abarundi gutosora inzira y'amatora ngo hashobore kuboneka amatora zirutunenge kurikira umwe episikopi Bonaventure Nahimana
Yego bungere tugize inama y'Episcopi Gatolika b'i Burundi. Nubu twararungitse abarorerezi mu matora y'abashingamateka n'abajenama b'amakomine yabaye ku igenekerezo rya gatanu ruheshi 2025. Naho batakwiye ku biro vyose vy'amatora bariboneye ivyabaye ku biro vy'amatora 2,400. Dufatiye ku vyo biboneye turemeza ko muri rusangi amatora yabaye mu mutekano kandi abantu barayitavye. Ariko hariho n'ibitagenze neza babonye muri ivyo twovuga nk'ibi hari biro vy'amatora vyuguruye imbere y'isaha itegekanijwe n'amategeko abaserukira bitoza n'abarorerezi batarashika ngo bibonere ko amasandugu agaragara hari aho ibiro vy'amatora vyuguruwe ku isaha bwa abaserukira bitoza n'abarorerezi bakabanza gutaramugwa hanyuma binjijwe bagasanga amasandugu ari mu kuzura ku buryo butangaje hamwe hamwe abahagarariye amatora ntibubahirije kudahengama nko guhatira abandi gutora aho bo bipfuza kubatorera ku gahato cyangwa kubaherekeza mu bwiherero bw'amatora hari aho barekuriye bamwe bamwe gukoresha amakarata menshi bamwe bagatora bisubiriza hari bamwe mu baserukira bitoza n'umubarorerezi batse uburenganzira bahabwa n'amategeko hari rero n'abarorerezi bategekwa gushyira igikumu ku vyegeranyo kandi bitarekuwe n'amategeko hari aho batemereye abaserukira bitoza gukurikirana ingene amajwi harugwa dufatiye kuri ivyo tuvuze turabona ko impingi kiri ndende mu vyo gutunganya neza amatora duhamagariwe rero kwikebuka tugatumbereza neza ingene dutegera intwaro rusangi
Umuryango w'abayisilamu mu Burundi wo wakomibu uremeza ko tunenge twibonekeje mu matora aherutse mu gihugu atawovuga ko twatumye amatora atagenda neza uvugira uwo mugwi Ibrahim Muhammad wakurikiranye iby'ayo matora urungitswe n'iryo shyirahamwe komibu we abona ko abarundi bobandanya kwitabira amatora y'imirije
Muri make ibiro vy'itora byose na hose buguruye isaha 12 z'agatondo kiretse ahantu hatarenga 5 bacerewe nk'iminota 30 twabonye naho nyene twarababajije gituma baravuga yuko baronse ibintu bate bagatoye hanyuma n'amatora yagenze neza yabaye mu ituze no mu mutekano amajwi bayaharura indorerezi zacu ariho ziri utuntu twoba twarabonye rimwe rimwe wasanga abatora batamenya aho batumbera hariho n'abandi wasanga atamakarata bigeze batora amakarata y'itora hariho namaka ashika nk'atanu y'abatabuye makarata matora hari ivyiyumviro vy'inyifato nziza twoterera kuri seni turayisaba yuko yobandanya igira inyigisho ku bakozi bayo yobandanya yigisha n'abene gihugu bamwe nkumbure barashobora kuba batigeze batora ubugira kandi bazogende batumbera neza na neza aho ategeza gutorera ku migambwe turasaba yuko bobandanya bashigikira canke bahimiriza amahoro kubaha n'ivyavuye mu matora ikindi twosaba ku migambwe nuko nabo nyene bomenya gukorana neza n'abarorezi kuko twese tuba tuko turakora igikorwa cyo gufasha kuraba yuko ibintu byogenda neza ku mugaragaro ku mashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politiki nuko bokomeza nabo nyene inyigisho canke bakomeze indero ya demokrasi kindi nacyo ni kuba maso kugira ngo amatora igihe cyose azobe araba mu muco
naho bamwe mu bahiganywe muri ayo matora aherutse kuba babandanya kuvuga ko amatora yagenze nabi kubera tunenge twibonekeje umugambwe MSP inkinzogo urashima cyane ko ayo matora yagenze neza urongo uyu mugambwe Juma Omar icyo yitungiye aranakeza umugambwe CNDD-FDD watahukanye insinzi mu biharuro by'ifata kibanza akawuhamagarira gukora neza nk'incungu z'u Burundi iyo kwikukira Rudoviko rwa Gasore niya demokarasi miriki yorondadaye
umugambwe MSP inkinzo ushikirije abarundi n'amakungu ko ushima inge na matora y'abajene na makomine n'abashinga amateka yo kwigenekereza bya gatanu heshi 2025 ingene yateguwe neza n'ingene yarangiye mu mutekano mu gihugu cyose ukabushimiye umugambwe CNDD-FDD ku nsinzi idasanzwe waraye utahukanye mu itangazo rya majwi y'ifata kibanza by'umugwi w'igihugu wigenga ugiye gutegura amatora seni umugambwe MSP inkinzo usabye umugambwe CNDD-FDD utsinze amatora gukurikiza irangi twasigiwe n'umugana wa Rudoviko rwa Gasore na nyakwigendera umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye rivuga riti n'ibyo umugambwe uratsinze hahiganwa babiri hagatsinda umwe hatsinze Burundi na demokrasi umugambwe MSP inkinzo urakeje kandi umugambwe CNDD-FDD ku ntsinzi ishimishije waraye utahukanye mu gihugu cyose tukaba tuteye intege kandi tuwifuriza kubandanya unywanisha Abarundi mu mibano no mu bya politike kugira dushike neza ku ihangiro ry'u Burundi igihugu cyifashe mu 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060
tubibutse ko umugambwe MSP inkinzo wari witoje mu makomine atarenga abiri gusa mu gihugu cyose ariyo mugere yo mu ntara ya Bujumbura na Gitega yo mu ntara ya Gitega nyene nayo matora y'abashinga amateka uwo mugambwe MSP inkinzo ukaba wari wahisemwa kwa majwi yawo yo umugambwe CNDD-FDD ishyirahamwe riharanira agateka kazi na muntu no kugwanya gashomere ya rishoto riranegura ko mu bakozi ba seni harimo abadafise ubumenyi bukwiye cyane cyane mu bijyanye na gateka kakazi na muntu umuhuza bikogwa waryo Vianne Ndayisaba abivuga afatiye ku mukozi wa seni yararongoye ibiro by'itora mu ntara ya Bubanza yakubise umuntu yaraje gutorera ku biro by'itora byari ku ishure shingiro rya Bubanza ya kabiri ni muri iyo ntara nyene ya Bubanza akavuga ko n'ahandi nyene abo bakozi ba seni berekanye ingendo yo kutubahiriza agateka kazi na muntu Vianne Ndayisaba abona ko abakozi ba seni bohugurwa bikwiye akanasaba ko ikiringo cyo kujyana ibirego cyo kongererezwa
Aishoto isavye mugwi seni wigenga yuko mugushiraho abakozi bayo yoraba uburambe n'ubushobozi kumukozi ikaraba abantu batagifisa gatima ko guhotera no guhonyanga agati akazi na muntu bafise ubuntu nkuko twabibonye ibubanza hakarorero aho umukozi wa seni ahotera abaje gutora yagomba yongere imenyeshe seni kandi isabe ko yokwigisha abakozi bayo ikabigisha kuvyeka agati akazi na muntu n'uburenganzira gutora kugira ngo abakozi bayo bashobore gukora akazi kabo mu bwigenge ntangere kandi badashira imbere guhotera umuntu cankuriye dusabye seni yuko ukongereza ikiringo cyo gushikiriza ibirego kubitagenda neza ku banyamigambo bagomba kwitwara ku kiringo kihari ni gito mu ntumbero y'uko nidogo no kugira amakenga bigabanuke gusaba yuko seni yoshiraho ugwego gwamaho go kuvuganiramwo n'amashyirahamwe yigenga kugira abaze barahanura inzego inzego ziba zihari kugira gatya kazina muntu n'uburenganzira no kwizana kw'abatowe n'abatwara bikomere mu gihugu ariko tusabye abanyepolitiki kumenyera kuvuga imvugo no gushikiriza amajambo ahumuriza gushira imbere inyungu z'igihugu aho kushira keshi inyungu zabo imbere nkuko tubibona muri ishoto kwigisha abanywanyi babo n'abari inyuma kugira birinde ikintu cyose coza gihungabanya gatya kazina muntu kohotera kiremwa muntu kugira ngo abarundi bagume bafatanye munda mu byo abanyu bitagenda neza gushira imbere kwitura inzego zibijeje nk'ubutungane ntibashira imbere ingufu kugwana canke uhonyanga gatega kumuranuri
aho rero kuba abagiye gusasa mu nama nshinga amateka y'u Burundi bose mu batowe bazova mu mugambwe umwe CNDD-FDD ari na uri ku butegetsi mu Burundi nk'uko ibiharuro by'imfata kibanza by'ivyavuye mu matora heruka bibyerekana bishobora gutuma amategeko azotogwa atabanje guharirwa ko mu nama nshinga amateka ivyo nibishikirizwa n'umugambwe AND intadohoka awurongoye gasupari ko bako anabona ko bishobora gutuma abarundi badebukirwa mu byo kwitabira amatora cyane cyane mu yandi yimirije ko bako asaba seni umugujejwe ibyo gutegura amatora ku rwego rw'igihugu gusubira guharura neza amajwi
bavuga ngo uwumviza ikengeri imwe yumva ijwi rimwe iyo nama nshinga amateka igizwe n'umugambwe umwe aho bazoza gusasira ni kuraba neza bizovamo byashusha n'ibyahahora ariko buhoho ngira ngo bizoca bihuhuka uko tubibona ni nk'uko abarundi bose babibona itegeko rizotogwa rizokwandikwa hanyuma ntirizoho inyanyurwa ntirizonegurwa bice birengana gucyonyera niko twibaze ingaruka harya iyo uri kuratwara abantu batakwiyumvamwo kukobera kuko ubiyegetse ko uzosanga abantu badebukirwa mu bikogwa mu mirimo hari nabatanguye kutubera ngo n'amatora tuzosubira kuyajamwo kandi bari mu migambwe ibyo ni bimenyetso simusiga byerekana yuko dushobora kuja hari naho atari byo nifuriza igihugu cyacu ciza shuguru kora twe twavuze tuti duharura amajwi yacu twarose kuko turazi gutwaya rose ibega badutoye barabitubarira kandi batubarira bafise n'umutima keye bavuga ati twebwe twagutoye kuvyo watubariye mu migambi bashikirije twarayishimye kandi twaragutoye ico ni cambere se ni rero twibaza yuko yosubira mu gaharu amajwi naho tuzi neza yuko ariho ayinjijweyo ayatsindagiweyo masaa 8 y'ijoro mu masaa 8 n'igice mu masaa 11 n'inusu aho wose twaragiye turaherekana
Radio Indundi Culture
Amakuru yacu arabandanya ku isaha 12 n'iminota 30 z'umugoroba mugashobora kuyumva kuri FM 88 n'ibice bibiri muri mu gisagara cha Bujumbura mu yindi mihingo igize igihugu murashobora kutwumva kuri 99 n'ibice 9 hose ni kuri FM mu makungu muratwumva kuri Indundi Kirutira Kaburungu Kome ivyo amafaranga 2400 y'amarundi atunzwa ku utunzi karata simu ya limitere nk'ikori bibandanya kwidogegwa na bamwe mu banywanyi b'iryo shiramwe ryo matuma na kwa makuru mu gisagara cha Bujumbura bavuga ko harabaguma bayakatwa kandi barahejeje kuyariha abo banyabujumbura kumugwa mukuru ubutunzi bidoga kwiyo bagize barabaza aho muri limitere basigurirwa kwayo bakatwa abari bindi bisata buguruje bibatwara amafaranga ibyo bobo bavyamirira kure bakanabibona nk'ubusuma abo banyagihugu basaba ko barengeje kuri hayo mafaranga bo yasubizwa na leta igakurikiranira hagufi biriko biba muri iryo katwa ryayo mafaranga muri limitere tukaba twabarondeye kuri uyu wa kane turabakena Dieudonné Niyanzigamiye
none nk'ubugiye bantu amahera bakasaba kantu ayamba
bamwe muri abanyagihugu bidoga bavuga ko ayo mafaranga baguma bayakatwa n'ubutumwa buvyemeza bakaba baguma baburunzwa n'iryo shirahamwe ryo gutumatumana kw'amakuru
baba narari bampaye SMS bambwira ngo sigaje gutanga mere trois ubu kuri kiraduciramo muri sense bacu batwara mere desa nshizemo ayandi sanga batwaye kose tusibarantwaye arenga 2400
uyu mugabo we abona ko ivyo bisa n'ubu suma bakoregwa hari nasaba ko abarihishije ayo mafaranga boyasubizwa
none nk'ubugiye bantu amahera bakasaba kantu ayamba atari ubusa none ko umunyagihugu wese ubona agira ngo kati 2000 leta ariko ni igitekerezo kuri limitere ku buryo bwiza amakonegisiyo amaleza akagwira aho umuntu wese ari akashikira cyo kurumbona ko abantu amahera ya kabiri limitere yo yobasubiye
naho biruko iyo bashatse kumenya ibyiryo katwagira ayo mafaranga bishyiramwe limitere bababwira ko hari ibindi bisata buguruje bibatwara amafaranga kuko uyu mukenyezi ahabyigana
bashobora guterefona bagaca ahubwira ngo urareba ngo nkekanga ari ibindi bisata buguruje ngo bitwara amahera kandi message baguma bazirumbika ngo wakaswa yana na leta yo bikora kuko akarumba barenganwa kandi babanda bice bagasengera yabarekaragenda
twashatse kumenya icyo shiramwe bivuga ko maze twakora mu gisata cyaryo kijeje kumenyesha makuru ntitwabaronka ariko icyo shiramwe kuwandwa ndamukizo no mwaka cyamenyesheje abanywanyi baryo ko babwirizwa kuriha itagisi ry'amafaranga y'amarundi 2400 kuri buri karata simu ku mwaka iyo ngingo ikabijanye n'umwaka w'amafaranga ritizokoresha muri uyu mwaka w'2024 ushimo mwaka w'2025 aho iryo tagisi rigenwa n'itegeko nimero 1/19 ryo kwa 2018 rwejo umwaka w'2024 mu ngingo yaryo y'143
Nayo mubijanye n'uburimyi ngingo ya leta yo gusubira kugurira umwimbi w'ibigori abarimyi uyu mwaka yakiwe neza na bamwe mu barimyi bo mu ntara ya Kayanza bavuga ko baheruka kwimbura wari watanguye kononekara naho biruko basaba ko igiciro cy'amafaranga 1700 y'amarundi bagurirwa na leta ku kiro ko yoduzwa gushika kuyarenga 2000 kubera uburyo bakoresha mu kurima ico gitegwa buyarengeye batibagiwe nuko ibiciro ku bindi bidandazo bidahengeshanya kuduga aho mu Kayanza reka twakure mugenzi wacu Jana Himana
abo barimyi bamenyesha ko iyo ngingo yo kwagura intete z'ibigori ije hageze ngo kuko hari byari bitanguye kononekara abadandaza nabo ngo bakaba ariko babagura ku mafaranga y'intisha ntikizene iyo ngingo rero ngo ikaza yerekana ko leta ishyiki ibikorwa by'abarimyi
iyo ngingo y'ikigo anajesa kutugurira umwembe w'ibigori nka jewe nagifashe neza kuko twari tuzi yuko batazotugurira turumva yuko tuzoronka agafaranga twifashishe
imibanjesa twayakiriye neza kuko ibigori byahanwe kutubunganwa yahubwo bari baratevye benshi rero batanywa no kubidandaza kubintunya 180 190 igihumbi mugabo kwezi uwo mwanya ntamurakibahenda kuba uvise yuko retse ko igomba itangura kugura
iyo ngingo yanagisa ntacyo nk'umurimyi ndayakira neza bigatuma abanyagihugu bariko bararima bashobora kumva yuko ibyo bakora na leta ibishyigikiye maze ikabagarukira ikabagahemba turanayishima kandi bivanye nuko twari turindiriye igihe kinini bimwe bya ariko biratangura kudupfana bibora
ariko rero bagasaba leta ko yoza irabagurira ibigori bigeheza kwimburwa kandi amafaranga agatangwa hakiri kare kugira ngo bashobore kurangura iyindi migambi y'iterambere
icyo twasaba leta ni uko nubwo ibyo bigori twabitanga ayo mahera yonyaruka tugira tuce twe nk'abanyeshuri ku ishuri tumwe rusebege no mu myonga ko mu myonga hagize ko dutangwa guteragira
amafaranga tukayaronka hakiri kare bakatugurira tukiheza kubisarura bitaratangura kononekara kuko ibigori turima turakunze kubona bipfa n'ingoga
kubera ko abarimyi bavuga ko bakoresha uburyo bwinshi kugira bashike ku mwimbu hakiyongera ko n'ibiciro by'ibindi byankenerwa biguma biduga ku isoko abarimyi basaba leta kongera amafaranga ku kiro akavuga 2700 akaja hagati y'ibihumbi 2000 n'ibihumbi 2500
twasaba yuko batwongerereza babona ko ibiciro by'imbuto byari bitsimbye imyavu twasanga turahabura iyikwiye yo kubifumbira gaca dusanga rero n'umwimbo ntugenze neza kwasaba yuko yari kutwongereza nk'igiciro baduhaye nk'ibihumbi nka 2500 bishobora ari byiza kuko ibintu byose ubu yabyaraduhutse naho baduha icindwi ntiduheza ngo tugene natwe ku masongo tugire icyo tubikutse
angeli ntihabonetse neza igisoko kirazimbye nta byatsi bikaboneka amwe muri bo dushyira ku bihumbi basi na bibiri mbwa icyo giciro ni gitonya n'abakozi abakozi badugije umukozi mukoca ku bihumbi 1800 amahema makeya ni mashema ashaka ku bihumbi 2000 basi cyangwa anareka gatonya
twamenyeshe ko abarimyi bavuga ko bagiye guca bateragira mu myonga bongere mu kwezi kw'icyenda barungika abana ku ishure bitagoranye mu Kayanza Jana Himana kuri radio Indundi Kirutiro
Jana Himana urakenuye mu bijanye n'agateka k'abana haracibonekeza abana mu Burundi bakoreshwa mu bikorwa by'ingufu bibarengeye ibinegurwa n'ishyirahamwe gishinze kugwanya urudandazwa rw'abantu ubwimukira bwo mu kinyegero n'amabakorerwa abakenyezi n'abana ONRCT we ton frère rikaba ribishikirije mu gihe kuwa 12 ruheshe k'umwaka utashe ari umunsi wahariwe kugwanya ibikorwa bikoreshwa abana bibarengeye Prime Mbarubuke yarirongoye abona ko hogwizwa amahimirizwa kugira iyo ngendo ituzwe
ishyirahamwe gishinze kugwanya urudandazwa rw'abantu ubwimukire bwo mu kinyegero n'amabi akorerwa abakenyezi n'abana mu Burundi ONS we ton frère yatewe impungenge cyane no kubona uyu munsi mukuru mpuzamakungu ihimbajwe mu Burundi hakibonekeza abana n'ubundi bagikoreshwa ibikorwa bire biruhisha ugashe usanga ibyo bikorwa cyangwa ubwo buzima barimo nibwo butuma mbere bajanwa no mu rudandazwa rw'abana ibyo tubivuze mu gihe dusanga mu Burundi hari abana benshi bakunze guheba amashuri bagaca bagenda kuri urudandazwa cyane cyane nk'urudandazwa bakorera mu ibarabara w'amagi ibitumbura ibiyoba badandaza inyama zitungiriye kubiti ivyamwa n'imboga ivyo bakabikorera n'ibarabara canke mu bubare canke mu maresitora canke n'ahandi mu bisagara bitandukanye bigize igihugu usanga hariho n'abandi bana usanga bakoreshwa mu byerekeye ibyo gucukura ubutare nko mu gufyatura amatafari canke kumba amatafari Uburundi nako butagize kugira ngo byo kuri bushireho amategeko ahambaye akomeye cyane ahana bene ivyo ko bikoreshwa abana ariko rero naho ibijanye n'amategeko dusanga bihari leta yarabishyize Uburundi yarabishyizeho mushyiramo ryacu Honest we ton frere dusanga dukuri impinga ikiri ndende cyane cyane ku byerekeye gukurikirana neza ingene ikogo bikoreshwa abana bikogwa mu Burundi na cyane cyane n'ibyerekeye guhimiriza ikibano kugira ngo cyo kibano nyine gihagurukire bene ico kibazo kugira ngo by'ukuri ntihaze hasubire kwibonekeza ahantu hose mu Burundi abana bakoresha ibikogwa biruhisha batarakwiza iyo myaka 16 itegekanijwe n'amategeko turasaba yuko ho komezwa cyane guhana bimwe biboneka abantu bose bakoresha abana batarakwiza iyo myaka 16
Oya reprime mbarubukeye arongoye ishiramwe gishinze kugwanya urudandazwa rw'abantu ubwimukira bwo mu Kinyegero n'amabakoregwa bakenyezi n'abana ONRCT Uwe ton frère. Nina na makuru twari twabateguriye agarukiye mu rurimi rw'ikirundi ku isaha 12 n'iminota 38 z'umugoroba. Mwengurukire bagenzanje bamfashije kuyatororokanya. Mwengurukire kandi Matiya bona Yesu yamfashije amajwi arabashikira. Odiro nkeje imana nayo bashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu mubandanye mugira ibihe byiza.